kumuhana rubujumbura mu gisagara cy'ubutunzi aho General Bunyoni yasanzwe aba irujya America yabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi bigendereza bamusanze bajya gusaka ku munsi wa mbere. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye uwo general yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania. Intara ya Rutana ababyeyi biwe bamuka ihana imbibe n'icyo gihugu. Niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemo kuko akarere azi neza kandi yafise n'amuyobora mu nzego z'umutekano. Inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu Cibitoke mu nyuma arabimenya nta wuzi wamenye ibanga wari we. Ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika. Ku bantu bamwe basanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo atangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho. Mugabo leta itinyigisure cya Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagabishije Burundi ko ishobora kubufatira ibihano birimwo ukubwimuhora wo kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni. Kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko arenga iyome Bunyoni yoba yarahunze igihugu. Gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva kuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano ataracitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira. Ijwi rya Amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru. Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi arwaye atacoyoshikiriza. Gatoni Hosin Gilen umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe yiperereza ari kukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitavye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. General Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga. Guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yanyuhwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza. Iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE. Iyindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museremu. Haruhande y'ibyo Alfred Innocent Museremu avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutwaye igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu. Yasubijwe na Colonel Pierre Claver Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano. Yahora ajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cyane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena bakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cyane. Nivyamuka bibaye impamo General Bunyoni yazobabaye mushikiranganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina. Azobabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.